Iyi ni radio ijwi rya Amerika risamira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro cyo munsi giteramijwe na Frederic Nkunikije twatumiye ugwaruka go mu Burundi muri iki gihe umwaka w'ibihumbi 2014 uri kurarangira muri iki gihe kandi urwaruka rufite uruhare ruhambaye cyane rwose cyane cyane muri politiki y'u Burundi mu matora atekanijwe umwaka uza muri iki gihe kandi ubwo gwaruka rusigaye ruri mu mashyirahamwe ashira imbere eka amahoro umutekano ashira ku ruhande uburyo bwose bucishije mu nguvu uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe bane ugwaruka turi kumwe na Prosper Bimenyimana tukaba turi kumwe na Jean Nduwimana turi kumwe kandi na Maurice Nduwayo tukaba kandi turi kumwe na Leonidas Ndikumana bashingantahe mwese ntangwe kuyifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel mwese mwaramutse kandi
mwaramutse
mwese nashaka rero imbere yuko dutangura ikiganiro kija kuvuga cyane cyane ku ruhara ugaruka kugira mu byerekeye kubungabunga umutekano mu Burundi cyane cyane muri iki gihe abarundi imitima ishobora kuba iri hejuru kubera amatora imirije nashaka ubwa mbere na mbere dusabe ugwaruka abo bashinga ntabe ari muri iki kiganiro batwidondore batubwiye naho bari muri iki gihe reka dutangwe kuri Prosper Bimenyimana.
Igome ndabamukize nitwa Bimenyimana Prosper abandi umukozi wa leta nsanzwe ndi muri politike ubu ndi mu mugambi w'abasigana diplome nabo nakuriyemo nsanzwe nkurikiranira politike y'igihugu hafi rero abari ku barumvise ikiganiro nongeye ndabifuriza n'iminsi mikuru myiza yereza umwaka
Ego me deka nawe tuje kuri Leonidas Ndikumana.
Ego me nanje ndaramukije n'abakunzi bino radio yacu radio yanyu nitwa Ndikumana Ndasi ndumwe bari mishyira mu gikoruka jeune durano violence active ndi Bujumbura ndipfurije kandi umunsi mukuru iminsi mikuru irangiza umwaka abariko baratwumviriza bose
nawe Maurice Nduwayo
je nitwa Maurice Nduwayo nkaba ndi umunyeshure nkaba ndi umwe mu rwaruka ruharanira iterambere amahoro n'ubutungane hanyuma naje nkaba nagoma nifurize abariko baratwumviriza bose inshuti na ngenzi umunsi mukuru wa Noweli n'umwaka mwiza
Ego me namwe Jean Nduwimana
Murakoze cyane nitwa Nduwimana Jean nkaba serukirize y'amategeko ishyirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo bwisunze ubwitonzi ingingo no kudakubeta mu gacyoro ntukiwe ni Association de Jeunes pour la Non Violence Active AJINA mu kinyafunyi y'igifaransa nkaba mu buzima bwa misi yose nkora buri mu by'agateka kakirebwa muntu niyemeje kubungabunga guharanira ineza yakiremwa muntu cyane cyane nkabikora muri iri shyirahamwe nyine AJINA nkaba munize ibyigwa by'amategeko.
Ego murakoze cyane rwose mwese nk'uko twabivuze rero ikiganiro kija cyane cyane kuvuga ku byerekeye uruhara kugwaruka mu kubungabunga amahoro eka mu gutanga impanuro cyane cyane kurwaruka kuko nk'urwaruka nk'uko muyizi rurakunda gukoreshwa muri politiki ugasanga rugiye mu bikorwa bitajanye n'iterambere ry'igihugu eka n'iterambere ry'ubwo gwaruka nyine kiri kuri wewe nyine Jean Nduwimana nashaka mukanya gatoyi cyane rwose mutubwire ibyerekeye ishyirahamwe murimwo ibyo mumaze kurongora n'ukuntu ryavutse.
Murakoze cyane mu ishyirahamwe ry'ugwaruka AJINA rwanya ikibi n'akarenganyo kwisuka ubwitonzi iyo ndogo tukomeza mu gacyoro ntukiwe twebwe tumaze kurangura ibikorwa bitari bike ibikorwa bigana kurondera amahoro gutsimbataza amahoro n'ubumwe mu bose rimwe ibyo turabikora mu byerekeye bijya by'amahugurwa ibyo bita amaterie turabikora mu gutera kamo abatwara n'abatwagwa kugira ngo bame bicara hamwe na ntaryo iyo hari ibitagenda nabi ibyo turabikora tufashitanije n'umugwi Seni umugwi ugezwe amatora mu gihugu cy'u Burundi mukuhanura mukufasha mugutunganya amatora tekanye amatora adakumira amatora agana kubaka demokrasi mu Burundi ivyo kandi turabikora cyane mu gwaruka ruhurike mu migambi kuko murazi kuko gwaruka iko kwamara inkwezi y'amare murazi ko ariko ruhendwa cyane nico gituma tugwitaho cyane mukuru sanga iyo ruri mu ntara kugira ngo tuganire ikibazo cy'ugusu cy'ugushira hamwe ikibazo cy'iterambere kuko cyane cyane ubwo gwaruka ruhendwa kubera ubukene kubera rufatirwa mu bukene rurimo wishe usanga rutiga neza wishe usanga rudashobora gufata ikaramu ruje kwandika ruti rushobora no gushinga amashyirahamwe nico gituma ubwo gwaruka usanga ruri mu mitego y'abanye politiki nico gituma rero tuteza kubitaho bihagije
ego me na Leonidas ndi kumana muri kumwe muri iyo shyirahamwe mbega ivyo bikorwa murangura ndumva bikorwa bihamba cyane gose mbega ivyo ni bikorwa vyoroshe kuja mu ntara guhanura abari muri seni guhanura abanyapolitiki intambamye muba mumaze kuronka muri ivyo bikorwa mujejwe ni nkizihe Leonidas ndi kumana
intambamye twovuga turonka nuko bigoye kwegeranya cyane ugwaruka ruri mu migambi itandukanye na cyane cyane mbere imigambi usanga rimwe na rimwe igenda irasamirana mu bikorwa byabo aho naho kabuzi yuko bakunda gukoresha ugwaruka ariko rero kubera ubukerebutsi navuga kandi n'ubwitonzi ishyirahamwe ryacu rikoresha riraheza ikegeranya ubwo gwaruka rihereye abijya bise atelier amatelier rero turabona ari ayo mbere yo gushyikirwa kuko niho tubona ugwaruka rushobora guhurira abadasanga ibyiyumviro bakagenda uwo munsi bafashe intumbero bafunditse bagiye bafashe intangiro bihaye hanyuma kandi kubera ko tugiye dukoresha icyo navuga filozofi ya Martin Luther King baraheza bakumva yuko tukwiye guca bugufi tugaheza kumvikana mu mibereho yacu ibyo navuga ahanini dukunda gufatira ko n'ibyo bijanye no kwaruka
ego me Jean Nduwimana nashaka namwe mugira ico mutubwiye muri umugambi ipona eka ugwaruka kenshi na kenshi nkuko vyigeze kuba muri kahise mu Burundi gwakoreshejwe mu vyereke politike mbega ikintu mwebwe ku ruhara rwanyu mugira kugira ngo ugwaruka rugumane intumbero nyayo ni nkibi
uwe murakoze cyane intumbero ugwaruka go mu migambwe cyane cyane iyo migambwe yegamiye ubutegetsi niyo dukunda kubona niyifashe ubutegetsi niyo dukunda kubona ivugwa ko ibintu by'ubugizi bwa nabi byinshi turumva ko hirya no hino haba muri aya miliyandikwa ry'abazoje kwita amatora y'2015 twahoramwo twarumvise ko ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi eka n'imigambwe yindi yoshikiye muri ku butegetsi ariyo ivugwa cyane muri mu byerekeye amafraude yagiye araba ruravugwa cyane mu byerekeye kubuza abandi kwiyandikisha eka no mu byerekeye ajya amakarata mwumva asabagiye hirya no hino yagiye aratangwa nk'ibiharage ivyo mwarabyumvise yuko cyane cyane nka 80% y'abavugwa n'abari muri iyo migambwe mbere twosaba abo bari mu mugambwe ufashe uri ku butegetsi umugambwe ipona tuzi ko ari umugambwe wa kera umugambwe umaze imyaka irenga 40 dusaba rero yuko bufasha ku by'ukuri bagafasha kugira ngo ibyo bugizi bwa nabi ibyo bibi bivugwa mu gihugu bigabanuke kuko bafise uruhara rukomeye cyane mu ntwaro ya buno Burundi umugambwe ipona urafise icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu uwo nawe tukibaza ko ariwe muhanuzi wa mbere w'umukuru w'igihugu niwe muntu ashyize ibya politiki mu gihugu uwo muntu w'umupona ategezwa rero kwerekana ituzwe mu gihugu ategezwa kwerekana amahoro n'umwumvikano bigasasagara mu Barundi bigasasagara hagati y'ugwaruka ruri mu migambwe ugwaruka ruri mu migambwe n'uri mu mashyirahamwe n'uri weka mu bindi bice by'igihugu kugira ngo amahoro yiganze mu gihugu rero uwo mugenzi wacu muri prona ngira ngo nagerageza tubwire imugambi bafise cyane 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 y'ugutunganya amatora atunganye umugambi wa fiste bazohanura umukuri bazohanura umugambi uri ku butegetsi reka nabo nyene bazoshira mu ngiro kuko nabone barafasha bari ku butegetsi batubwire icyo boba bategekanya kugira ngo amahoro n'umutekano bizorangwe mu matora y'2015
ego me prospere bimenye imana
gume icambere nagomba kumenyesha nuko mu mugambi w'abadasigana ipronansanzwe ndimwo inyigisho z'amazi ariko zirahabwa urwaruka ariko naje nsanzwe ndimwe kandi biraboneka neza ku rubuga rwa politiki ko haba imishamirano yama ivugwa ahacanye hariya ataruhara rurigera ruboneka ruba rwakozwe n'urwaruka ruhurikiye mugambi w'abadasigana ipronansanzwe ibyo rero turi umugambwe ushira imbere ukuri turi umugambwe ushira imbere ubutungane umugambwe ushira imbere amahoro umugambwe ushira imbere agateka kazi na muntu nico gituma ugwaruka wamara uriko rurahimiriza umugambwe adasigana iprona yuko uwo mudasangiye umugambwe ntaba ari umwanzi uwo mudasangiye umugambwe siwo mushira mu migere siwo mushira mu mashi uwo mumuhiganwa mugahiganwa mu byumviro vya politiki kandi uwo ivyumviro vyiwe bishizwe imbere n'abanyagihugu kugira ngo arongore igihugu umuntu akamwubahiriza mu gihe yamaze gushirwa imbere n'abanyagihugu twebwe rero ni ikintu kiri imbere muri programme y'umugambwe mu nyigisho z'umugambwe muri ideoloji karangamutima k'umugambwe w'adasigana iprona no guhimiriza abarundi bose umuto n'umukuru abakuze n'abakiri bato kubana mu mahoro ibyumviro vya politike tukabiharanira byose tubicishije mu mahoro atagushira mu migere urumva ko uruhara rero turarufise kandi uruhara rw'iwacu turizeye yuko n'abarundi babishima uruhara rw'iwacu turarwangura neza muri politike yes nduga kuri cyavuze ko umugambo y'iprona uri muri leta ufise n'umuntu awuserukira mu nzego z'igihugu nibyo ntiyabeshe kandi ibyo dukora twe twama turiko turabikora ntitwoza kubivugira ku iradiyo ibyo nyakubahwa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ahanura ibyo akora ajejwe mu mabanga yashinzwe mu gihugu ntitubivugira ku iradiyo mugabo arabikora kandi n'ubu nyabandanya abikora rero dutegekanya yuko kubitwerekeye mu gwaruka muri iprona nkuko indongo z'imbere bishikiriza na ntaryo kwamatiriko turahimiriza biribonekeza neza yuko hari abanyapolitike bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo karumaze kuja mu ngorane bagaca baruta nk'akanuka ingorane zose zashitse waba umudugararo mu gihugu zabingo haba mishwani bayabaye ahigembereho hanaduka n'intambara ingaruka mbi zigaruka kugwaruka abanyapolitike bakoresha ugwaruka kuja mu ibarabara bakabaha kunywa ibiyayuramutwe bakabigisha kudasomera agateka kazi na muntu turamaze kubibona yuko ingaruka mbi ziraheza zikagaruka kugwaruka kuko nigo ruba rujejwe kuzotunga kuku
reka tubaze na n'umushyirantare Maurice Nduwayo na wenyine atubwire ikintu abona mu rwaruka arimwo mu mashyirahamwe y'urwaruka arimwo ikintu mubona gikwiye gushyirwa imbere muri iki gihe kugira ngo nk'uko umushyirantare Prosper Bimenyimana abivuze aba urwaruka rurakoreshwa n'abanyapolitike mu gihe batakirukeneye bakaca baruta mu byaha eka no mu byaha barushizemwo ikintu mubona gikwiye gushimikirwa kuko nikihe mushyirantare Maurice Nduwayo kugira ngo ibyo byose ntibisubire kuba mu Burundi
murakoze cyane rero nagomba se n'uwunganiye abagenzi bacu umugabo ndabibona kumwe nabo ahanini twebwe mu mashyirahamwe turimwo icyo dukora ni ukusigurira ubwo gwaruka yuko iye gukoresha ubwenge bwago kugira rushobore gutandukanya icyatsi n'ururo kuba mu mugambwe ikibazo mugabo habasigaye kuraba jewe mfise uruhara nyabaki jewe nk'ugwaruka nkunda igihugu canje gute urya arashobora kunkoresha ibyo ntumva ibyo ntatahura ibyo jewe bishobora kungirira ingaruka mbi mu nyuma uwo mutima rero gushishoza icyo ugiye gukora kuraba ingaruka mbi niwo twigisha ubaruka imbere yuko rukora icyari cyo cyose ukagerageza utahura hanyuma rukajya kukivi byose bibagiriza ugwaruka batwagiriza kuko bifata twebwe twese gwaruka ruri muri uyu mugambwe rukoze ikosa bacavyita ngo gwaruka ngo rukoreshwa n'abanyepolitiki mugaba atari bose n'umugwi umwe utashoboye gutahura igituma uri muri iyo politiki utashoboye gutahura icyo hamagariwe muri politiki nkuko mugenzi wanje wo muri Iprona abivuze aravuga ati Iprona mwumva batuvuga mugabo tukuvuga yuko aba urwaruka ruri muri Iprona gose rwera humbure hari igihe bataruvuga ibikorwa ruba rwakoze batabivugabo aho siho mpagaze yo kuvuga ngo abo muri Iprona barera abo muri uyu mugambwe barera no mu mashyirahamwe iwacu ngo turera mugabe igihambaye nuko twese twaruka tubona yuko dukwiye gukora kwiyumvira ko ejo igihugu ari rwacu tugiye hamwe
ndabona intumbero ari nk'imwe muri mwese bashinganahe rwaruka turi kumwe hanyuma nkabambona rero ibintu bishora kuzotora inyishu none mushinganahe muri se ndwaye tukiriwe kuri we nyene ikintu mwoha mwubwira ugwaruka ko mu migambwe yose ikanuri mu mashirahamwe utegamye imigambwe ikintu kimeze nk'impanuro mu ruha cyane cyane muri iki gihe mu Burundi himirije amatora murazi ko imitima iri hejuru kenshi na kenshi kandi twavuze n'uruhara rw'ugwaruka n'ukuntu rukoreshwa impanuro mwoha ugwaruka rw'abarundi n'abarundi kazi muri rusangi ni nkize
muri rusangi impanuro noha ugwaruka nuko uraba iyo uri kuracya na cyane cyane kazoza kawe imigambwe iriho ni myinshi abari mu migambwe baraza amaprogramme yabo barabe ko ashobora kubateza imbere cyane cyane apana bo gusa barabe ko ashobora guteza imbere igihugu ugwaruka twebwe tuba turi benshi hanyuma uwo nawe agomba gukoreshwa muri ibi na biriya anye kugira kumbure bamuhenze ngo azoronke ibiinye ngo amatora niyagenda kuunye agaruke wenyene kwiyumvira yuko ibyo aronse wenyene bishobora kumugirira ingaruka mbi twarabibonye muri kahise gwaruka gwarakoreshejwe mu bintu rutazi mu nyungu z'abandi ugasambura ibintu mugabo ubu unye nitwebwe turiko turabyubaka twe gwaruka kandi nitwe turiko turishura kandi nitwe tuzokwishura ibyo abo baduhenda basambura
reka dusabe na Jean Nduwimana batubwire impano yoha ugwaruka yatubye ko waje mu ntara zitandukanye ika yama ishirahamwe ryiwe ryamajyagiye aho kuraba ugwaruka kugira ngo baruhe impanuro baruhe intumbero nyazo murasha kutubwira zimwe muri izo mpanuro mukazidusubiramo
impanuro twebwe mwishyirahamwe ya Jina dutanga duhugwaruka sizindi ni impanuro y'ukuja hamwe bakabona yuko bose basangiye ugupfa n'ugukira bakabona yuko bose bava amaraso mu mubiri wabo asa amaraso atukura bose bakabona yuko bose kirajishinga umwe ariko kirajishinga uwundi twebwe tubabwira abatuti uwuze kukubwira ati ononera mugendawe ari umukuru w'umugambwe uvamo akuje kukubwira ati genda urare ku bugono mugenzawe genda urare urakizura ku rugo rwa mugenzawe uwo mu wundi mugambwe tumubwira tuti na wewe ntakirutora ujye urare urakizura ko ntatiro atora kandi buno mutaritoye ntibuca ngo muze gukora ibikorwa by'iterambere
reka tusabe n'umushyantare Leon Ndase ni kumana nawe akuhire kuri ayo izo mpanuro mutanze
ego me murakoze twagomba tubabwire yuko cyane cyane ibyo tubona urwaruka ruhendeshwa urabona ruba ruri mu bukene bakaca baza babazana udufaranga batatumaze twebwe rero ibyo tubabwira dusubiza tuti murabe abo bantu bazanye udufaranga abaribo abazanira udufaranga duke cyane mu mezi 12 mu myaka itanu mezi 16 ugasanga rero baragusamaje mu kanya gatoya twe tubagira tuti laba orientation bafise abo onye nk'uko basanzwe bivuga ngo twebwe turwaruka rw'ejo umugambi nawo uzomara imyaka myinshi twe rero tubagira tuti laba umugambi bafise murabe ko ari umugambi uzoza wubaka igihugu atari umugambi dusambura kandi turongera ko tubabwira tuti mwigumye kuko nimba abo bakuzi bavuga bati mwebwe mu Burundi rwejo hezi mwigumye ejo hazobaraha iwanyu tuti rero murabe imigambi yejo iyo ariyo muheze muyikurikire hama mwongere muje mu masomero musome mwige kugira ngo namwe mutegure kazoza kanyu wanashaka mbere mushobore gusubira na mwize bibanza abo onye barimwo ariko nubwo batogenda gukora ivyo abo onye baba baje gukora
ego medeka tu sabe kandi na Prosper Imenyimana nawe nyine tubwire ikintu yoha yobwira ugwaruka muri rusangi haba urimo ibyambwe itandukanye canke uri mu rugwaruka ruri mu mashirahamwe impanuro mu ruha nihize
kandi nagomba ibico muze kuvyo bagenzanje bahije kuvuga bari mu mashirahamwe umenga bashaka kubuza ugwaruka kuja muri politiki ariko yewe nibaza ko yiza n'ugusa kugwaruka ko goja muri politiki ariko rukaraba uwo mugambwe iyo shirahamwe rya politiki uwo munyapolitiki ruriko rurakurikira icarurondera icarico kuko sinoje aho ngo mbese biramaze kuboneka yuko hariho abashaka kugira ugwaruka ikiraro kugira ngo bajabuke bamaze kujabuka rumaze kunzura nibasubire kuraba inyuma wagwaruka bataye mu rudubi cyo gituma ngira nti ugwaruka ni twebwe Burundi bwije kazoza karatura dushobora gushinga politiki abariko barayikora nabi kandi ngaruka mbizayo zizoshigaruka kuri twebwe ni byiza rero guhimiriza ugwaruka rufise imyaka ikwiye ugwaruka rugeze rufise n'ubumenyi bukwiye kuja muri politiki ariko bakaja muri politiki bajanyeyo umutima w'ubwenge umutima w'ubuntu umutima wo gushishoza kubona ikiri n'ikiza kumenya cyatsi n'ururo maze bagategura akazoza kabo tujye tugira tuti rero ugwaruka ruje muri politiki kuri tire politiki ubahamagarira kuja guhangana ubahamagarira kuja kurwanya uba dasangiye ibyumviro bya politiki kuja kumukubita cyangwa kumukubagura cyangwa kumubuza amahoro uwo ntaba ari umunyapolitiki abaronderera akazoza kenshi uhamagarira ugwaruka ubiyayuramutwe kugira ngo rushobore kubahuka ibidakogwa ibitera soni bitubahukwa biza gutyoza gutosekaza agateka kazi na muntu uwo ntaba ari umunyapolitiki tugira tuti zimuheze mu mukuri
mushi ane Prosper Bimenyimana nkuko mwabivuze mwese urwaruka ikamura ruha impanuro zihambaye cyane gose ariko naho izo mpanuro zitangwa hariho imigambwe ko mwabivuze hariho abanyapolitike babona kugo rwaruka rushara kubabera nk'ikiraro nkuko mwabivuze nashaka mushi ane Prosper Bimenyimana mu tubwire ibintu mwotanga bimeze nk'impanuro nazo nyene zohabwa abanyapolitike
n'ibico nagomba gushikiriza nuko imigambwe yose umuntu abiravye ngaha mu Burundi umuntu arabona neza yuko mu migambwe ata programme bafise yerekeye iterambere y'urwaruka ata programme bafise yo gutegura kazoza k'urwaruka kugira ngo bazobe abanyapolitiki b'ukuri bazoteze imbere igihugu mu myaka iri imbere imigambwe rero yari kwiye gushyira imbere ineza y'urwaruka mu gutegura kubategura bakabigisha bagafata umwanya wo kubigisha bakamenya politiki fata bakamenya icyo bagiye gukora muri politiki bakamenya icyo baza guharanira muri politiki bakamenya neza ko politiki atari kuja kugwana n'uwo mutavuga rumwe uwo mutari kumwunga muri politiki ari ukurondera gushyira imbere ibyiyumviro n'imigambi iza iteza imbere igihugu bakanabibigisha bakanabigisha ingene bitwara igihe bari mu bo basangiye umugambi nabo badasangiye umugambi icyo kintu kirabuze imigambwe ari mike ngaho kigira kabiri abanye migambo arakwiye kwiyumvira ibibazo biraba urwaruka rurahanzwe n'ibibazo bijyanye n'ubushomeri uko twe duhimiriza urwaruka ruri mu mugambo wa hoze sigana ikorona ko icyambere ari ukuja mu ishuri bakiga bagakurikira politiki mugabo biga umwana adakurikira ishuri urwaruka utaja mu ishuri ruti ishuri rukaja mu biyayura mutwe tubira tuti wewe wowe ntukwiye kuba mu mugambo warataye inzira warataye
umurongo egome reka
aba yarataye umurongo
egome
bahamagarira kwiga mugabo ibibazo by'ubushomeri rero iyo bamaze kwiga bacha bahura n'ibibazo by'ubushomeri mu migambo ishobora kwiye kukinja muri politiki iraba kazoza kugwaruka egome rwaruka rwakurikira umugambo ufise politiki yerekana ingene urwaruka ruzoba rwaramaze amashuri kubibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'ubukene mu gihugu n'ibibazo birabugwaruka ugwaruka warukwiye kuba rusisemo uruhara mu migambi imigambi gahuru uruhara ugwaruka ugategura neza ibazo bijanye n'ubukene kuko bushikene bugaruka ingaruka mbiza
kugwaruka ndabona kanya katujanye mushye na Prosper imenyimana nashaka mbaze mumpe inyishungu fingufi akanya katujanye mushye ntahe Maurice Ndwaye namwe mutubwire mwatanze impanuro kugwaruka ariko nashaka mutubwire impanuro muha n'abanyapolitike nabo nyene kugira ngo bareke gukoresha urwaruka mu bikorwa bitabereye gukoresha urwaruka nkuko umushye ntahe Prosper imenyimana yabivuze urwaruka gwoja mu migambwe ariko rukamenya ko hari akarimbi rutarenga eka rukamenya ko impanuro mbi z'abanyapolitike zidakwiye gukurikizwa Maurice Ndwaye impanuro mwebwe mwoha abanyapolitike bobo ni nkize
impanuro noha abanyapolitike si nyinshi cyane mu gihe twebwe gwaruka tuba twafashe impanuro n'imigenzo twofata muri mu bihe abanyapolitike baba badufata nk'ibiraro bwabo sinogenda nabo nyine ntabahanuye ikintu cya mbere bokora nuko mu migambwe boba bahurikiyemo canke amashirahamwe boba barimwo abaribo bose kuko n'ubu unyamashirahamwe yacu menga hariho n'ibintu bya politike tubwira nuko ubwa mbere gushira ineza imbere y'ugwaruka amaprogramme menshi bakora araba ugwaruka boyasimbataza kuko ugwaruka ni twebwe turi benshi muri iki gihugu uravye mu migambwe bagashira imbere ineza y'ugwaruka iwabo ugwaruka ruri muri uwo mugambwe rukumva yuko rufise ijambo hariya indani imbere yuko twese mu gihugu ugwaruka twumva yuko dufise ijambo kuko ugwaruka dufise ijambo mu migambwe ugwaruka dufise ijambo mu mashirahamwe yigenga
reka ubunaho duhe ijambo umushana ha Jean Nduwimana nawe nyine atubwira impanuro yo ha abanyapolitike
abanyapolitike y'u Burundi impanuro no basindi niyo kugumya mutima kabakari ibyo bintu byo kubesha ibyo bintu byo kumvikana ibintu hanyuma bakaca babiterera hasi aho kubikurikiza bagaca umenga akamirwe n'ingoma twebwe mwishira hamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo bw'ivundo bwitonzi tugize bese dukurikirana ibiganiro biba hagati y'abanyepolitike bitugize imitsi dukurikirana kandi ibyerekeye imigambi imigabo n'imigambi imigambwe imwimwe y'abanyepolitike ngaho i Burundi usanga n'akamaramaza aho imigambwe aho usanga iremantanye aho usanga imigambwe cikamwe ibihimba cyane cyane ugasanga bacibicemo ibihimba kubera amarongo kubera inda ndende aho usanga abanyapolitiki b'i Burundi barondera kwibohera ku butegetsi bakagomba kumara imyaka nk'ibikona bimara ku butegetsi kandi hariho abandi bakeneye mbere babarusha gutwara n'igihugu ugasanga hariho abanyapolitike baguma barondera gukandamiza abo bose batavuga rumwe kugira ngo maze ejo hagere ko babasimbura batari hafi bari mu munyororo ibyo nakamaramaza tuyifuza rero yuko abanyepolitike b'i Burundi bukomeza cyane cyane demokarasi mu migambi wabo maze n'ugwaruka cyangwa abakenyezi bo bakunda guhohoterwa bakaboneraho kuronka ibibanza
Mushyanahe Jean Nduwimana urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro utanze turagushimiye nawe Mushyanahe Maurice Ndwayo turagushimiye nawe Mushyanahe Leonidas Ndikumana Mushyanahe Prosper Bimenyimana nawe ndagushimiye mwakoze cyane rwose ku mpanuro n'inyigisho mutanze ika n'ibikorwa byiza amashirahamwe yanyu y'ugwaruka akora mu Burundi mwakoze
murakoze kuri ico kiganiro tuduhaye cyane tukirangije twipfuriza umwaka mwiza umwaka muhira umwaka w'amahoro umwaka wo gukomeza demokarasi mu gihugu cy'u Burundi eka umwaka wo guharanira gato ya kakiremwa muntu
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi dusangire ijambo mugira amahoro n'umunsi mwiza turasubiye kandi kwifuriza umunsi mwiza wa Noel ika iminsi mikuru myiza na n'umwaka mushasha muhire uze wabere umwaka w'amahoro n'amata n'ubuki mutunganirwe mu banyu bose mwakoze This program has come to you from the Voice of